Rick Mesut Amerik. Isuja Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza.
Mu Rwanda leta isaba abanyagihugu kugira isuku mu ntumbero yo guhangana na virusi ya corona.
Abenshi bari kubyumva abandi ni gukaraba ku ngufu. Mbese urabona ntibarabyumva neza. Ni kungufu uri kubagutse mu karabe bari kumva ibimwazanye ngo bamwe ni kurwana na ntabwo barabyumva.
Ubona umunyagihugu wo mu gisagara cya Kigali.
Ebola yabiri hafi gucika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Umugambwe w'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi cyane mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, donido ryayo. Ngaha muri Amerika, abademokrate baritabuna umunsi wa kabiri amatora yo mu ntango, mu gihe guhiganirwa kugenwa n'umugambi w'abademokrate ku bakandida kugira bazobuserukire mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka, kuza kubera mu mareta 18 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hafi ica gatatu c'intumwa z'umugambi w'abademokrate nizo ziza gutangwa amatora y'uno munsi wa kabiri. Nyinshi muri izo ntumwa zikaba zituruka muri leta ya California. Inyuma y'amatora mu ntango yabereye muri leta ya Iowa, New Hampshire, Nevada na Carolina ya mu bumanuko, amatora y'uno munsi wa kabiri yitwa Super Tuesday aza kubera umunsi umwe mu mareta 18 yo muri Amerika. Bernie Sanders, umusenateri aturuka muri leta ya Vermont, niwe ari imbere y'abandi bakandida bahiganwa n'intumwa 58 gushika ubu uzemeye kuzomutora mu ikoraniro ry'umugambwe w'abademokrate rizoba mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara cya Milwaukee muri leta ya Wisconsin. Ashobora kuronka amajwi menshi muri leta za California na Texas, aho ivyatohoje vyerekana ko ari imbere y'abandi bakandida.
OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, yatangaje uyu munsi ko muri iyi minsi 13 ishize nta muntu uheruka kwandura virusi ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. OMS rero ifite icyizere cy'uko Ebola ishobora kuranduka muri Kongo, ariko ikavuga ko igomba gutegereza iminsi 42 ireba ko nta muntu n'umwe wongeye kwandura mbere yo kwemeza ko koko Ebola yatsinzwe. Ebola yatangiye gukora ibara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa munani 2018, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Inshuro ya 10 Ebola muri iki gihugu cya Kongo rero kuva mu 1976 yahitanye abantu 2264. Ni ya kabiri mu mateka yishe abantu benshi nyuma yatsembye imbaga y'abantu barenga 11,000 mu 2014 muri Afrika y'Uburengerazuba, cyane cyane mu bihugu bya Liberia, Guinea na Sierra Leone.
Naho muri Israel, amajwi yabahejeje gutora babajijwe yerekana ko umugambwe umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu Benjamin Netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere. Abategetsi bajejwe amatora bariko baharura amajwi uno munsi wa kabiri nyuma y'amatora agira gatatu muri Israel mu kiringo cy'umwaka. Amatora y'imbere yaho yabaye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'2019. Haba Netanyahu canke uwo bahiganwa Benny Gantz, nta n'umwe yaronse amajwi ahagije kugira ashobore gushyiraho leta. Netanyahu yagumye mu mabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere mu gihe cyose aya matora yabaye. Igihe amajwi yose azoba yashikirijwe, perezida Ruben Rivlin azogena umukandida yibaza ko afise amahirwe kurushiriza yo gushyiraho leta y'urunani. Azoha uwundi mukandida gushika ku ndwi zitandatu muri ntunga kugira ashireho iyo leta. Uwo mukandida naniwe, uwundi mukandida azohabwa iminsi 26 kugira ashireho leta yiwe y'urunani.
Muteza matwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kandi aya makuru ari no guhita ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Muri Afghanistan abatalibani batangaje uyu munsi ko baretse kubahiriza agahenge kari kamaze iminsi 9. Naho umuvugizi wa ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Nasrat Rahimi yatangaje kuri Twitter ko abatalibani bagabye ibitero 33 mu ntara 16 kuri 34 zigize Afghanistan. Avuga ko abasivili 14 babiguyemo, abandi 14 barakomereka. Yemeza kandi ko abanzi 8 nabo bishwe, abandi 15 barakomereka. Nkuko rero abyandika, abanzi nyine bivuga ku bwongo bw'abatalibani. Guverinoma ya Afghanistan ivuga ko yo yapfushije abasirikari 6. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yashatse aka gahenge katangiye ku itariki ya 22 y'ukwezi gushize kugira ngo yemere gusinya n'abatalibani amasezerano yo gucyura abasirikare bayo bari muri Afghanistan bose mu mwaka umwe n'amezi 2. Muri aya masezerano yiduha muri Qatar yo kuwa 6 ushize, abatalibani bo biyemeza kugirana imishyikirano y'amahoro na guverinoma ya Afghanistan abatavuga rumwe nayo na societe civile yo muri Afghanistan. Iyi mishyikirano iteganijwe gutangira ku itariki ya 10 y'uku kwezi mu mujyi wa Oslo, umurwa mukuru w'igihugu cya Norvège. Ariko ababikurikirana baribaza niba koko izaba mu gihe intambara yubuye.
Ukubura kumuyaga nkuba kwibonekeje mu bice byinshi by'igihugu cya Afrika y'Epfo n'ivyo bibona ko vyatumye ubutunzi bw'icyo gihugu bwinjira mu bibazo bikomeye, ivyo bita recession mu rurimi rw'Igifaransa. Ubutunzi bwa Afrika y'Epfo bwagabanutse kimwe n'ibice 4% mu mezi 3 ya nyuma y'umwaka w'2019. Umuntu abigereranije n'amezi 3 y'imbere yaho, aho ubwo butunzi bwari bwagabanutse ubusa n'ibice 8%. Ibibazo by'umuyagankuba wagiye uragabanuka mu bice bitandukanye by'igihugu n'ivyo bibonwa ko vyatumye ubutunzi bugabanuka kurusha uko abantu bari bavyiteze mu mezi 4 ya nyuma y'umwaka urangiye w'2019. Sosiyete y'igihugu y'umuyagankuba Exxon ntiyashoboye kuronsa umuyagankuba abawurondera mu gihugu. Iyo sosiyete ikaba yagiye iratanga umuyagankuba ku rugero mu bice abantu babamwo, mu mahinguriro no mu bibanza bigirigwamwo imirimo y'ubudandaje. Umwembo wagabanutse ibisata mu bisata indwi ku bisata 10 bigize ubutunzi bw'igihugu, hamwe n'igisata cy'uburimyi, aho umwimbo wagabanutse indwi n'ibice 6%. Igisata cy'amahinguriro aho wagabanutse kimwe n'ibice 8%, mu gihe umwimbo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu wagabanutse indwi n'ibice 2%. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho leta yahagurukiye gukumira virusi ya corona, bityo irasaba abaturage bose kugira isuku nyine mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo. Eric bagira ubusa araduha ibindi kuri inkuru.
Hamwe mu hahurira urujya n'uruza rw'abantu mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ayo majwi yumvikana n'ay'ibyuma by'abashinzwe umutekano bisaka abantu bashya binjira hahurira imbaga. Aha bahakiza amakarabira adasanzwe nyuma yo gusakwa n'abashinzwe umutekano. Ni hame ko hamwe mu hashyizwe amakarabira adasanzwe, buri wese akaraba ibiganza mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kubiyogoza hirya no hino ku isi. Abijwi rya Amerika yasanze ku marembo y'imwe muri hoteli za hano Kigali mu Rwanda bari barangije gukaraba ibiganza bitegura gukomeza gahunda zabo zitandukanye, bagashima izo ngamba zashyizweho mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona.
Tuje mu mugo nyine yo kwirinda no kumenya coronavirus, kuyirinda no kureba uko twayikumira. Urabona ko ibikoresho by'ibanze bya ngombwa mu gukumira twabigejejweho ahantu hose, bari sensibilize ubyerekeranye n'uburwayi. Ndabona rwose ingamba zihagije,
turi gukaraba. Hari n'icyorezo kiri kuvugwa ku isi coronavirus, bidutegeka ko duhorana isuku aho tugeze tugakaraba
cyorezo cyateye impungenge
isi yose nta nubwo ari abanyarwanda gusa ariko twebwe nubwo bitarahagira tugomba kwirinda
aho kuri iyo hoteli hamwe muhashyizwe ibikoresho byo gukumira no kwirinda virusi ya corona habarizwa uburyo bubiri gukaraba ibiganza byifashishije amazi ubundi bakifashisha imiti yabugenewe abari mu modoka bakinjira mu marembo ya hoteli bagashyikirizwa imiti batiriwe bayivamo tugeze mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali naryo rihuriramo abatari bake ingamba zari zimwe umwe mu bashinzwe umutekano yadutangarije ko nabo bafashe ingamba zo gukumira icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa kandi bikomeje guhangayikisha isi yose
ngo baracyashaka ibindi ariko depo irahari umunsi ku munsi kamwe kagomba gushyira kandi kahageze kugira ngo hataza kubamo icyuho cy'abantu bakwinjira badakarabye ingamba twazifashe kugira ngo twubahirize byo Minisiteri y'Ubuzima dusaba uko nubwo bitabidusaba natwe tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bacu birinde iki cyorezo
mu isoko rya Nyarugenge mu gihe gito twahamaze twabonye abantu bakunze guseta ibirenge banga gukaraba ibiganza umwe mu bashinzwe umutekano w'iri soko akavuga ko impamvu ari uko igahunda ikiri nshya kubasabwa kuyishyira mu bikorwa
abenshi bari kubyumva abandi ni ugukaraba ku ngufu mbese urabona ntibarabyumva neza ni kungufu uri kubabwira mu karabe ariko ngo ibi mwazanye ngo bamwe ni ukurwana na ntabwo barabyumva
kuri iki cyorezo cya virusi ya corona leta y'u Rwanda ivuga ko ingamba yashyizeho zishingiye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bwana Julien Mahoro niyingabira ashinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC
no uburyo bwashyizwe na Minisiteri y'Ubuzima biturutse ku mabwiriza ya OMS asaba ko abantu bahabwa uburyo bwo gukaraba intoki mu buryo boroshye kugira ngo birinde ariko ntabwo ari gukaraba intoki gusa tubwira abantu tunababwira ubundi buryo bwo kwirinda burimo kutitsamurira mu biganza tukababwira gukoresha ngira ngo kuboko kw'ishati cyangwa kuboko kw'imyambaro yabo kugira ngo ibiganza byabo bikomeze bifite isuku badakomeza gukwirakwiza ubundi burwayi ikindi ni uko dukangurira abantu kugabanya umuco wo gukorakorana mu biganza kusuhuzanya urabizi ko biri mu muco wacu ariko mu gihe bigaragaye ko bishobora gutera ikibazo twasize ari byiza ko dukangurira abantu kubigabanya kugira ngo birinde
bwana Mahoro niyingabira akavuga ko batazubahiriza amabwiriza yo gukumira no guhangana n'iki cyorezo ingufu Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda izazishyira mu kubigisha
ntabwo ubu ngubu twahita tuvuga ngo bazafatirwa ibihano kuko process yo kwigisha ni process mu by'ukuri itangira ifite resistance hari wenda ntabwo twajya muri communication ngo tubisobanure neza gutyo kuko akenshi harimo na implication ubusanzwe ku bigo bya leta ndavuga nande wa ntose ateranira abantu nko mu bacuruzi abafite amaduka amasoko ariko mu by'ukuri ni ukwigisha no gukomeza gushishikariza abantu kubikora no kubumvisha ko bari kubikora mu nyungu zabo bwite ntabwo umuntu yavuga ko ikihutirwa ari uguhana abantu ikihutirwa ni ukubumvisha inyungu zirimo no kubikurikiza
uretse mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda komeje gukaza ingamba mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona mu rwego rw'ubukungu naho impungenge ni zose ariko u Rwanda rukavuga ko ingaruka zavuka ku rwego rw'ubukungu zashingira hanini ku gihe icyorezo cyamara ku gihugu cy'Ubushinwa gifatiye runini isi yose imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya virusi ya corona yica rihindaguri ku munsi ku wundi ndetse ni nacyo kimwe ku mibare y'abamaze kwandura icyo cyorezo ibarirwa mu bihumbi ijana gusa ku mugabane w'Afurika virusi ya corona ho ntirakwira cyane kuko ibimenyetso byagaragaye ku bantu bari munsi y'icumi bagira ubusabe bw'ijwi ry'Amerika i Kigali
urakoze Erika kuri iyo nkuru mu Burundi umugwi ujejwe kumenya no kunywanisha abarundi seve utangaza kugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'1972 bahambwe ikivunga muri komine Gitega y'intara ya Gitega inkuru ni ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi turashikirizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
mu kiganiro kwamenyesha makuru umukuru mu Gisever yashikirije ko inyuma y'ukwezi abagize umugwi bari kubakorera mu ntara ya Karusi bageze ku ntambwe ishimishije yo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu gwimo kwa mwaka w'1972 Petero Caravelle ndayicariye agatangaza ko hamaze kwegeranywa amagufa y'abantu barenga ku 173 mu binogo 8 vyonyene
kuruvubu kumutumba bukirasazi muri komine Shombo mu ntara ya Karusi tuhamaze amayinga ashikane twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza hanyuma abantu ibisigarira byavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inogeranije byose hamwe havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika ibihumbi ndwi n'amajana atatu na mirongo ine na munani. Iyo tuvuze icyo gitigiri dushaka mwumbe ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu.
Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha vyabaye mu Burundi muri kahise watangaje kuri uno wa kabiri kugiye kubandaniza igikorwa nk'ico mu ntara ya Gitega. Ndayicariye arongoye uwo mugwi akavuga ko no muri iyo ntara baronse amakuru ko hari ibinogo vyabahambwemwo abantu mu Kivunga.
Kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega, niho hari binogo bine twatoye. Ariko ibyo binogo bine hariho n'ibindi twatoye ahitwa Mutobo. Mutobo ni kibanza kiri hafi ya harya hari kibutso cy'ingoma zihaye Burundi Ishora. Aho naho tumaze kwatora ibinogo bibiri, ariko uvanutse ku mucamo uja nk'ingozi hari ibindi binogo bibiri twatoye ahitwa Muremera agacimbira Nyabunyovu. Uteranije ibinogo bine bya mashiki, binogo bine bya Mutobo, binogo bine bya Muremera, byose rero ni binogo munani.
Bidasigura ko aho ku nkengera z'uruzi Ruvubu umugwi Severe umaze iminsi ukorera ibikorwa vyarangiye. Abagize uwo mugwi bavuga ko hakiri ibindi binogo batarashikira kandi ko ibikorwa bigiye kubandanya nk'uko Ndayicariye abarongoye abandanya bivuga.
Ubu rero tuvuye ku Ruvubu ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera kuko hari binogo bindi tutaratora. N'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishyirahamwe Sojeyasi Atomu ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga. Aho hantu hari umusozi mushasha bavuga ko hari binogo bine tuzorondera iryovu rihavuye.
Ibyo binogo vyahambwemwo abantu mu Kivunga mu bihe bibi Uburundi bwaciyemwo. Uwarongoye umugwi Severe avuga ko bavyerekwa n'abanyagihugu. Petero Karavenda yicariye agasaba Umurundi wese azi ahahambwa abantu muri ubwo buryo mu bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kubimenyesha uwo mugwi.
Iyo yari inkuru yerekeye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Severe utangaza ko ugiye kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bahambwe Kivunga muri komine ya Giheta iyi ntara ya Gitega. Iyi nkuru rero yari inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi mwasomewe na Desire Hatumimana ari Kigali mu Rwanda. Tukivuga kuri iyi nkuru ibikorwa vy'uyo murwi w'igihugu jejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi tibibona waco kimwe na bose. Hari abavuga ko ivyo bikorwa bibaye mu gihe mu Burundi yiteguriwe amatora bishobora kugira ingaruka ku kuntu Abarundi bazokwitorera ababarongora mu gihe hari n'abavuga ko ibinogo bitogwa muri iki gihe vyerekana ko umengo Abarundi bishwe baraba mu bwoko bumwe. Mbega inararibonye mu vyerekeye politike y'u Burundi zozo zibibona gute ibikorwa by'uwo murwi? Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi yahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icyo navuga ni uko ubwa mbere hoho uwo mugwi ufashe igihe kinini kugira ngo ujeho, kuko ubundi wari wiyumviwe yuko wobaho kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe shika mu bihumbi bibiri na gatanu ko ntibyashoboka. Ari nacyo gituma mbere n'ibikorwa abantu Abarundi bari bawurindiriye ko byagiye bishoboka. Uyu munsi rero hariho ibikorwa byatanguwe abantu bakagenda babitora ku cyinshi nk'uko bivuze na cyane cyane kubiraba ibyo binogo bwa mbere kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri sibo bonyine, ko hariho n'ibindi binogo bavuze bamaze kuvuga yuko babonye kandi bakakuramo ibisigarira by'abantu hari ibyo mirongo irindwi na kabiri biri mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda na mirongo icyenda na gatatu. Hari rero koko abavuga bati n'iby'ubwoko bumwe si ubwoko bwose. Je ndibaza yuko icya mbere twoshima ari uko ari intambwe itewe n'uwo mugwi, kuko gushika ubu ahandi hose abantu bagenda bavuga gusa.
Tukivuga no ku murwi nyine hari n'abavuga ko uyu murwi ugizwe ahanini n'abantu bo mu bwoko bumwe. Ibyo rero mu bivuga ko ikimwe
oya si abantu b'ubwoko bumwe abanambara igihe uwo mugwi wemezwa mu ndamashinga mateka turazi yuko mubwirizwa hayi byari bitegekanijwe kuba wugira shingiye ku bwoko yuko uwo mugwi urimwo abahutu n'abatutsi
ariko hariho abatemera ubwoko bwa bamwe mu bagize uyo murwa
reka ndakubwire kijyo cy'ubwoko bw'ibo z'i Burundi hari n'umuntu ashobora kwibaza ati mbega umuntu kugira ngo yemeze ko nakari mu bwoko ubu afatira kuki afatira kukwasa afatira kukwavuga afatira ku migenzo afatira kuki kubona ibyo byose mu Burundi usanga iwacu hari urugangatiranye icya kabiri nakubwiye ni uko uwo mugwi ushigwaho hariho ibwirizwa byerekanye yuko akize kuba harimo abantu ubwoko bwose kandi mu byo tuzi mu gihugu iyo ndashobora kwemeza yuko abantu mu bwoko bwose barimo ndibaza yuko ahubwo ari ikibazo kiri ariko kenshi na kenshi iyo ukuri ko kahise ka kino gihugu utangiye kumenyekana hariho abantu baca baja hejuru bagatangura kuvuga ibintu umengo nta kindi baganije atari ukubuza yuko uko kuri kwa gutangiye kumenyekana kutamenyekana
hari n'abavuga ko gutangaza ika gushira habona ibyo bitigiri by'abantu benshi cyane rwose bahambwe ikivunga hasigaye akanya gatoye ngo amatora abe bishobora kugira ingaruka ku banyagihugu ugasanga aho kuja gutora bihuje programme y'umukandida bagiye gutora bihuje ibintu byababaje ku mutima bibibutsa ibyabaye mu 1972 ivyo mubivuga kwi
oya abantu ntibazohagarika ubuza w'igihugu mbega iyo amatora agiye gutunganywa acagarika atunganywa ubuzima bw'igihugu buca buhagarara aho bavuga gutyo icyo barangura abo nyine muzima bwa bwa minsi yose iyo hageze amatora baca bihagarika ari umucamanza acagaye wumva amanza nicyo ngo amatora ageze oya sho ni iki icyo ni ukwita icyitwazo kidashobora kugira ngo kigeze reka mbwire abantu twemere bwazi yuko uyikuri bitahuye kuboneka hari abo kubabaza aho kubabaza nabo nayo abaza bo nyine kuko batabiteguye mu mitima kugira ngo kuri kuze ahubwo kubafashe mbere no gukira kuri byo bya ndanga bivuga ntibisubiye kuri tukwemere ko kurakiza giriwe icyaha kurakiza no agize icyaha iyo yuguruye umutima kwemera ati reka kuko kuri kuboneke kandi twiye muri nanga n'igihe cyose kitse ntamitegwa ngo yangoya zopfa dukimbagirira hahandi tube turi ko turategura kazoza kabi kugwaruka rwacu ahubwo ubugwambo rya kurukingira ubu mu gushyiraho nuko ako kahise amatugire tukinyabu na bane bacu ngiyi icyo kwirinda
Sylvester ntibantunganya mwahoze mu rongo y'u Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika
bakunze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
ijwi rya Amerika tugaruka no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twatangiye tubibabwira rero uyu munsi amatora y'amajonjora mu bakandida b'ishyaka ry'abademokrata bashaka rero uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwa 11 aya majonjora yakomeje uyu munsi yakomereza icyarimwe muri leta 14 nyuma ya leta enye zatoye mu minsi ishize arizo Iowa, New Hampshire, Nevada na Carolina y'Epfo mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana n'umunyarwanda Mutemberezi Augustin uba muri Texas imwe muri izi leta 14 ubu ngubu zirimo zitora
amatora uko bigaragara nyine urabona habayeho amatora adasanzwe n'abakandida badasanzwe bafite imigambi ya politiki cyangwa ya politiki zitandukanye urabona hari abantu mu bakandida bari kwisonga nka Biden ni umuntu muri liberal democrat ariko kandi cyane cyane uri usa naho ari hagati ya mu ishyaka hakaba kandi umundi mukandida uri imbere ari nawe ubu ngubu uri imbere ku majwi ari Bernie Sanders ufite politiki itandukanye ni y'abademokrati basanzwe kuko afite we avuga ko ari umudemokrati umusosialisti politiki zabo zatandukanye kandi zikaba zisa n'izerekeza mu cyerekezo gitandukanye nubwo bafite byinshi bahuje bombi nk'abademokrati.
Nicyo nashaka no kubaza kuko bo nibo basa nk'aho bari kwisonga, uri kubona ari nde ushobora kuza kuba afite amahirwe menshi kurusha undi?
Uko bigaragara ndakeka ko Biden ashobora kuba afite amahirwe kurusha Sanders. Impamvu ari uko mbitekereza nuko Texas ni abademokrati abafite ubuce bw'abantu bari liberal cyane na cyane ko mu mijyi nka Austin kimwe bya San Antonio na Houston, ariko kandi ni ubundi ni state y'aba conservative n'aba democrat babo ni abantu bafitanye ibintu byinshi basangiye n'aba republican nk'ibintu by'uburenganzira bwo gutunga imbunda, ibintu by'umutekano, ibintu byo mbese na conservative state. Iyo ushingiye kuri ibyo ngibyo rero ubona Biden afite amahirwe menshi. Noneho bikongeraho yuko abantu mu ishyaka ry'abademokrati nk'uko tubizi hari abantu bafite system ariko itari democratic, kuko hari ntabwo ari abatoye gusa bafite amajwi yo gutora umukandida, ahubwo hariho n'abantu basanzwe ari abarwanashyaka b'abayobozi aribo twita super delegates. Iyo urebye nk'ubu Biden ejo shyigikiwe n'umuntu wari wiyamamaje ku bwa perezida, ariwe uriya mugabo ejo bundi wavuye waranga kuba senator. None bikaba bigaragara rero kenshi ko Biden ushingiye ku ishyaka uko iteye n'umuco wa state Biden afite amahirwe. Ariko nanone urebye ku rundi ruhande, kuko abantu bafite ingufu bafite ishyaka n'ubwuzu cyane muri aya matora bagaragaye kenshi na kenshi n'urubyiruko. Urwo rubyiruko rero nanone rushyigikiye Sanders rero uko aramutse urwo rubyiruko ruje rukitabira cyane amahirwe biba bimwongerera amahirwe. Ikindi kigaragara wenda cya Sanders ashobora nanone kuba byamufasha ni uko hari urebye nk'uko byabaye muri state ya Nevada n'ahandi aho yagiye atsinda nangwa abona amajwi meza, abantu b'abasipanisi baramushyigikiye cyane. Kandi Texas ni intara yiganjemo iyo community. Habaye kuri ibyo ngibyo imibare yiyongeye y'abasipanisi akaba hiyongeraho imibare yishyura urubyiruko mu bari butore, ibyo biba bishyira imbere amahirwe ya Sanders.
Mutemberezi Augustin yaganiraga na Team Ishimwe. Mutemberezi rero aba muri Texas, imwe muri leta 14 zirimo zitora mu matora y'amajonjora mu bakandida b'ishyaka ry'abademokrat bashakamo uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 gutaha. Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twacu bafitiye muri aka kanya y'amareka. Dusube tubibitse ingingo nkuru z'amakuru twabwiye. Abademokrate bahita buno umunsi wa kabiri amatora ya mu ntango mu gihe guhiganirwa kugenwa n'umugambi w'abademokrate ku bakandida kugira bazoserukire mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka kuza kubera mu mareta 18 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima yatangaje uyu munsi ko muri iyi minsi 13 ishize nta muntu n'umwe uheruka kwandura virusi ya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko OMS kugira ngo yemeze yuko koko Ebola icitse muri Kongo ivuga ko igomba gutegereza iminsi 42 ireba ko nta wundi muntu wongeye kwandura. Iyi virusi yahitanye abantu 2264 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera mu kwezi kwa munani 2018.
Amajwi y'abaherezwe gutora babajijwe yerekana ko umugambwe w'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu uri imbere mu matora yabaye muri icyo gihugu ku munsi wa mbere abategetsi bajejwe amatora ariko baharura amajwi no munsi wa kabiri inama amatora agira gatatu muri Israel abaye mu kiringo cy'umwaka.
Muri Afghanistani abatalibani batangaje uyu munsi ko baretse kubahiriza agahenge kari kamaze iminsi 9. Leta ivuga yuko bagabye ibitero 33 mu ntara 16 kuri 34 zigize Afghanistani.
Amakuru n'ibiganiro rero twatwa bafite kuri Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya niho agarukiye dushimeje niyo Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskara yadufashije kugaranya ibiganiro zahagarariwe na Idigwema kuri mikomare kumwe na Jean Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.